bandanye kumviriza ijwi rya Amerika. Naramukije nshuti bakunze muteze amatwi igano vy'ijwi rya Amerika risamira no Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda nongera ndabahikaze mu kiganiro wanyu mu ntara cuno munsi muri studio ya 18 muri kumena Jean Diane Nahazwe.
Turariha kandi bamwe bamwe tuyariha bishye mu ngoro ndiko yakwa turabakene banza kuko yarondera nko kuba yafise amahera kayatanga nkabona kuri habambuje no kuvoma urupfu byikwanje kenshi twabuze n'amazi tunywa.
Uyu numwe mumanyagihugu muri komune Nyanzalac intara ya Makamba mu Burundi yidogera amafaranga bari hicwa agera ku 200,000 kugira ngo bashobore kuvoma amazi ari ku mavomero rusangi. Iyi nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato mugume ku maradio yanyu. Ariko mu nkunzi mbanze ndababwiye ko abasirikare bashika kuri batatu bishamwe mpuzamakungu ONU bagiye kubungabunga amahoro n'umutekano muri Mali MINUSMA bishwe mu buraruko bw'ico gihugu ku munsi w'ejo. Ivyo vyashikirijwe n'izo nteko nyene. MINUSMA yatangaje ko imodoka yarimwo abasirikare bayo bamuka mu gihugu ca Bangladesh yaciye ku gisasu cari gitezwe mu ibarabara rihuza igisagara ca Gao n'imihana yo mu karere ka Anfis. Ico gitero cakomerekeje abantu abandi basirikare batanu. Nta muhari uriyitirira ico gitero yamara kirasa n'ibindi vyakozwe n'umuhari w'iterabwoba Al-Qaeda muri ako karere. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yaneguye ico gitero mu itangazo ryasomwe n'umuvugizi wiwe Stéphane Dujarric Kurno w'Imana. Mugihe ibikorwa vyo kurondera abarokotse nyamugigima yo ku itariki ya ndwi z'ukwezi kw'icenda muri Mexique bikibandanya, yindi nyamugigima igira gatatu yarumvikanye muri ico gihugu ku munsi wa gatandatu. Abahinga mu vy'imitigito y'isi bo muri Amerika bakamenyesha ko yapima magnitude zitandatu n'igice kimwe gushika ku muhingamo Kurno w'Imana. Ibitigiri vy'abapfuye vyari bimaze kugera kuri 319. Abanyamexique badeje ibikorwa vyo gutabara mu biza nk'ivyo bafatikanije n'abaje bava muri Israel, Ubuyapani na Leta Zunze za Amerika bakaba bamaze kurokora abashika 60 muri ico gihugu no micungararo yaho. Abanyagihugu bamuka mu bihugu 8 nibo bagiye gufatwa n'itegeko rishasha ryasubiwemo ribabuza kwinjira muri Leta Zunze za Amerika ryatewe ku mukono na Perezida Donald Trump Kurno w'Imana. Iryo tegeko rizotangura kuja mu ngiro ku itariki ya 18 z'ukwezi kwa 10 kuza. Gerekeye abanyagihugu muri Chad, Iran, Libya, Korea ya Ruguru, Somalia, Siria, Venezuela na Yemen. Abategetsi ba Amerika bakavuga ko ibihugu vyahakanye guhanahana amakuru na Amerika yerekeye iterabwoba n'ibindi bibazo vy'umutekano w'isi. Iryo tangazo ryasohoye ku muhingamo Kurno w'Imana rije mu gihe iryahahora ryari ryafatiwe ibihugu bitandatu biguriyemwo Abayisilamu. Ikiringo ryari ryahawe cari c'imisi 90 gusa, ariko cari gisa nk'ikiriko kirarangira. Iri tegeko rishasha ryongwemwo ibihugu vya Korea ya Ruguru, Venezuela na Chad, rikurwamwo Sudani yari yashizwe mu rya mbere. Radio Amerika mutwumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuba twumva muri mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3. Turi kuri Facebook, adresi yacu ni @3 akaburungu radio yacu vewa@kaburungu.com, naye ku rubuga rwa Facebook adresi yacu ni vewa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Ni kiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Nongere ndabahikaze mu kiganiro iwanyu mu ntara ncuti bakunzi b'ijwi rya Amerika. Imyidogo ni yose kwa nyagihugu muri komune Nyazalac y'intara ya Makamba mu Burundi. Bavuga ko ingingo yo kurihishwa amafaranga agera ku 200,000 ku kwezi kugira ngo bavome amazi ku mabombo ya Rusengo ari iyibacinyiza. Reka umunyamakuru wacu Nyazalac Alain Virankunda atubwire byinshi kuri ino nkuru.
Ahandi ni hafi ya rimwe mu mabombo rusangi ya Rusengo yo kumutumba mukungu zone mukungu umunyagihugu wese aje kuvoma aterekanye akaresi kuri cungera azwi mu ntwaro akonako kerekana ko yarishe mu biro vya zone amafaranga 2000 niyemererwa kuvoma kuva hiyo ngingo yo kurinda kuriha ubwo buryo bw'amafaranga ishingwa n'abarongoye iyo zone haraheze umwaka abanyagihugu bavuga ko batayishima
turariha kandi bamwe tuyariha bishe mu ngoro andi ko yakatura abakene mbanza ko kuyarondera nko kuva yafise amahera kayatanga kabona kuri habambuje no kuvoma urupfu byikwanje kenshi twabuze namazi tunywa dutanga 2 intoze kajya ko makapfuye hari gihe dutanga n'amajana 5 ariko nkanje mfite nk'udupfuzi hari gihe turwara nka amahera kwa ndasimbanye kwa muganga kubujyo rero ntishara iyo mazi sinda yaronka iyo mahera eh mba narushe ngatamumba tefise weze akore ibindi akundusha nyene ndabaza kayarondera hari hajyabo bakabona kuvoma
ndavyakira neza ko amazi yakorewe ko yarufashe watwe gato kwa pomata dufasha yari kwigenda ko kandi mukabye dufashamo kugira bavyatse tugaburira amazi abanyagihugu ni batworoheretse bari gutoza amahera abagomba dufasha kugira ngo tunkwaye amazi
ikibabaza kandi abo banyagihugu nuko iyo bishitse tumwe mutwuma twayo mabombo tukononekara badaheza ngo babone ico yo mahera batangishwa ku kwezi abamarira mpawe nayo ruwi avuga ko nyabuna baba butangishwe ayandi aza yongera kuyo batanga buri kwezi
kukarugire ko kamaze gupfa nimwe bwa banyagihugu muca mwigora mugakura kandi mutaguza kandi bakibaza bakugara bati nta kamaro kamaze mukene mwemera mukikoca mugatanga amahera makema kakwira musubiza kwa kandi karugire tugacya tero twigora gutanga amahera 2255 ndi twabishima none twoca tugira gute tumaze gutanga ivyo 2000 tugaza twongere tuze turatanga ayo 2200 urumva twirwa banyagihugu turiko turagera kandi hari ibintu byinshi bitugora nk'abanyeshuri ingwara kira kintu urumva tubabitugo
Ico kibazo co kurinda kuriha ubwo buryo kiriko gituma bamwe mu banyagihugu babubuze banywa bakanakoresha mu ngo ayo bakuye mu kiyaga Tanganyika gisanzwe cegeranye n'uyo mutumba wa mukungu inkurikizi yavyo nuko benshi mu bayanywa badasiba gufatwa n'inzoka zo munda nkuko makuru dukura mu banyagihugu avyemeza Kugabo iyo ngingo yo gutangishwa amahera 2000 idafuswe ibintu bigiye kunyuka Silvana niyo nzima ni kwabibona
Ikintu je mbona cyokogwa nuko koja hamwe twumvikana tugasaba inzego ziri hejuru kugira badufashe amazi adushikire ko naruhuka abajeje intwaro bo dufasha bakatwegereza amazi
Abajeje intwaro muri komine Nyanzarake barahumuriza abo banyagihugu naho biruko iyo ngingo idashobora kubandanya ukwiri Aha, mustaneri w'iyo komine Jean-Claude Nduwimana aratubwira ikiriko kirakogwa
byo byo kurihisha amahera bakabanza bakabibangira aho yakamye murabona ibihe byici amazi yava mu misozi amasoko menshi arakama kobera tamvura ibiri kwiragwa igikorwa cyo gukwiragiza amazi hirya no hino ni igikorwa dukora mu migambi y'iterambere ya komine ubu rero turategura kubaka amarusengo ku mitumba yose harimo na y'amazi y'ipompero ndetse na ji kominale twarumvikanye yuko yobandanya bwiza imigende y'amazi na rigidezo ibibazo by'amazi bizoza birakemurwa bukebuke ibijanye n'interano z'amazi ko nk'abantu bavoma kuri za rusengo kugira ngo tubandanye tubungabunga nimba hari ibikoresho bipfuye kuri yo rusengo canke nimba hoba kwisanura canke gushiye indi rusengo mu kandi gacimbiri ibyo byose biva muri ubwo buryo batanga twarafashe ingingo yuko regidezo na regi kominale bo kugura amabombo yose bari barugaye mu burere bwa mvugo bakayereza bene igihugu naha mu gisagara ko babinyarutsa
tumenyeshe ko atandwe zitatu zirahera muri ako karere ka 10 Nyanzarake hibonekeje abantu barenga 10 bafashwe n'ingwara ya korera bikava akenshi ku bantu banyo bakongera bagakoresha mu ngo amazi atameze neza baba bakuye mu kiyaga Tanganyika nkuko makuru dukura mu bajetwe intwaro avyemeza imakamba mu bumanuko bw'u Burundi Alan Eve irankunda ijwi rya Amerika
Havugwa mu ntara tuyabandanize mu ntara ya Cankuzo ivugwa mu rudandazi wa Rwamana bari hagati y'imyaka 13 na 18 utwo twana tudandazwa tuja gucishwa ingere mu gihugu ca Tanzania mu gihe rero intuntu ari yose kubavyeyi abakora iryo shano ntibaramenyekana ico bikoze mu ntwaro baragabisha uzohirahira gafatwa azohanwa Diane Ndonse mu Cankuzo yaduteguye ino nkuru
Bamwe mu bavyeyi bo mu mitumba itandukanye muri komine Cankuzo bayaze n'ijwi rya Amerika bemeza ko abana babo bamaze iminsi batwagwa ku bwinshi n'abantu bitwa abenyeji mu gihugu ca Tanzania kubacisha ingero batwiganira ko babatwara abana bari munsi y'imyaka 18 kandi ko kenshi baba arabanyeshure abo babatwara barabahemberwa amafaranga mu gihe babashikaniye banyene kubakoresha aba ni bamwe mu bavyeyi batwawe abana bavuga ko bari mu kwicwa n'intuntu
ni nkuru dandazwa umutwa ya 33 hariya mu 36 akomaka mu mashomba batwara bagenda bagaruka batwe twaranganzwe mugabo urumva nakwikira twarobeye twagira twagaruka mugabo naho nitwumbwe bagenda bakashagumayo niko tubaze abantu babatese bo hiyo nyene kintu bakora kibutuma bwo bahurumba mu bajyo misi yose
nimba ntiyica cica nirungu tusaba yuko mwokwegeranya abo bana n'ukuri twebwe natwe tukaraba abana bacu ko botwegerira ruhande yacu nitwahwera hirya yejo bakaba batubona none nkubu barogira ngo banyoko wanyu barahwereye baso wanyu barahwereye banyoko wanyu barahwereye
aba bavyeyi bavuga ko nubwo bitavugirwa hejuru ari urudandazwa rw'abana kuko n'amafaranga babakotesha ko aguma yiyongera abo haheze imyaka indwi babatwaye bavuga ko umwe bamukotesha 30,000 abariko baratwagwa muri kino gihe nabo bakabakotesha amafaranga 180,000 umwe umwe ico bikoze abajejwe umutekano ku mitumba bavuga ko baheruka kugaruza abana batatu mu ndwi zibiri ziheze Emile Mizaza ajejwe umutekano ku mutumba Nyabisindu wo muri komine Cankuzo arabitwiganira
ejo bundi hariho ari bajanye abana batatu hanyuma twageje kumwiruka ko kweri ahishure sigari garagara abana barabatwaye beshi batari bakeya ariko rero twagerageje kugaruza ubyo bose bishoboka abo bana turabagarura mu nzira turabafata barataha n'ubu bari muhira
ama mwaramushikirije abajeje intwaro cyangwa abajeje umutekano bo baba mukoresheje iki byagenze gute
egome cyane hariho namanda yasohotse yiwe kumufata ariko ntibashimye kuduhugura papuro kugira ngo tumukurikirane cyane
biga mwebwe igihe mubagarukanye ntangora ntimugira mu nyuma kuri abo bantu baba batwaye
uyo yari yajanye nuko yagarutse gomba kumera nkuza kugwana naza kugwana wana ntibishoboka kandi nubu abandi bavyeyi bafanye intundi habana babo abo yari maze gutwara
we inyungu abikuramo ni
atwaye abo bana abatondikisha ku murongo gucya abataje nabo batonze ku murongo umwe atwara igitigiri cy'abana shaka umwana umwe rero aca muhembwa amafaranga 180,000 uwo mwana rero asikarara riha we mu nyuma yamaze kwitahira akora dahembwa nukuvuga ko umwaka wose uwo mwaka wose uheze utuhembwa uyu yamujanye we atangwa guhembwa ku mwaka kugira kabiri
no mugihe aba bana bategerezwa gutangura gukora bahembwa birashika nibaroswe agahembo kabo uyu numwe mubatashe badahembwe
je haruwa ntwaye ubwa mbere hanyuma ndagenda dakora ikazi ndakora nyine ndakora imistari mike ariko ingorane mushobora guhura nazo ushaka kugenda ugakora hanyuma hageze ko baguhemba ukacusanga bakubwiye ati nta mahera hari ukacusanga wakoreye ubusamu ukacutanye nta kundi kubera uri mu gihugu kitari iki wawe ushobora gusanga ufite ingorane utagira iturumva nkaba bakiri batoyi bo gusanga ari kibazo gose gusumba
abo bishitse bagahembwa kenshi bavuga ko batayashikanira abavyeyi muhira kuko kenshi bibigwa ku mupaka
urashobora gushika ku mupaka bakakwambura kenshi na kenshi ubwo n'abarundi
bakwambura iki
amahera ivyo bawazanye bakakwambura gashika muhira gutyo
n'abasuma rero
mamwe nk'abasuma canke ukabona abapolisi bakakwaka amafaranga gacutaha gutyo
abavyeyi basaba leta ko yogarukira ikibazo c'aba bana babo mu kuvugana n'inzego zo mu gihugu cha Tanzania n'abariyo bakagarukanwa
leta y'u Burundi yakwiye kudusabira abana bose bari muri Tanzania bakabaronka mu Burundi bagasubira iwabo kuko Burundi bwacu bwarahombye abana benshi bafashe abavyeyi babo kuko si ntambara bahunze bajanwa no kubahenda n'abafite inzira z'uko nibabacuruza bifitemo inyungu zabo si inyungu z'igihugu kasi ni inyungu z'abavyeyi kasi ni inyungu z'abo bana baba batwaye
umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Cankuzo nako umuryango Pierre Claver avuga ko bagiye gukora ibishoboka mu kurondera abakora urwo rudandazwa rw'abana muri iyo ntara
mugabo ko mukivuze tugiye gutohoza turabe nimba ari byo abo bari mu ayo makosa yo gutwara abana Tanzania kumbure turabe ko bufatwa hama bagashikirizwa inzego z'ubutungane kugira ngo bahanigwe makosa bakoze kuko gutwara abana mu kindi gihugu cyane cyane bavye kumbure n'imyaka kumbure baba bafise tuzotohoza turabe rero dusanze ari ibyo abo amakosa zogwa ko tuzashikirize inzego z'ubutungane.
Ariko rero hambavu y'aba bana batwagwa mu kinyegero abagifise inguvu zo guca ingero basanzwe baja kwica mu gihugu cha Tanzania kuko ihanura ubibe n'intara yabo ya Cankuzo ari navyo aba bakora urudandazwa rw'abana bikikamwo hamwe n'ubukene aba bana babayemwo mu miryango. Mu ntara ya Cankuzo, Diane Ndonse, Ijwi rya Amerika.
Shugi Amerika, Washington DC, mukirundi no mukinyarwanda unaho tubabwira ivyo gukingira ibiyaga aho mukirundo mu ntara ya Kirundo abanyagihugu baracarimira mu gice c'imetero 50 zategerezwa gusigazwa kugira ngo ibiyaga bikingigwe abajejwe ivy'ibidukikije baremeza ko ari ingaruka mbi bitera. Umunyamakuru wacu Jean Bosco Ndarurinze atubwira vyinshi ku ino nkuru.
Kuvaho isi ndimwa itangurira uvuye aho kiyaga guhinda gishikana amazi yacu haraboneka ubusize butari buke ku mucamo kiyaga choho hani nkuko iruhande y'ubusize haraboneka n'imirima myinshi y'ibitunguru n'inyanya. Mu gihe itegeko rya leta risaba abanyagihugu gusigaza imetero 50 uvuye ku kiyaga, aba banyagihugu twasanze ku kivi muri zo metero 50 baratubwira igituma batihutira kuvayo ni ku nkengera za choho.
Mu bisanzwe ngaha kuruzi niho hadutunze naho bamukuzubajyo mu kwindwi nkajya irima ryaheze umuntu araza kahatera uduharage bora bari hafi umuntu agaheza akavomera tubona leta twe ataho twowe irikira tujyana ahubwo mba bashaka ko dushira
muri kirundo inzara ya mayate umuntu agatungwa no n'izimetero 50 nyene zo kugisenye kuko haruguru nta nagahaje kahaba umuntu agatora hano nyene aba yasize n'umwabo bashaka n'ukuri bo tworohereza bahadutware kubera yuko no muri kirundo twatadushira.
Bifuza ko butangishwa itagisi ariko bakaguma bakorera muri ico kibanza
habatagira mu mwonga ngo bagire no mukigwa aho barima. Nasaba yuko mwodushikire imbere mukadusabira yuko ushika kuruzi izo metero 50 nimba kari za leta umuntu akazofuma zarazisorera nka kurya basorera mukigwa
nkatwe tutajyana kwa Nyagisenyi nyene kera tugasaba utuboga baturimye kugisenyi bakari mutunyanya tugasaba bakaduha cyangwa tugacakasara kugisenyi nyene tukaraturiye ko mwodushikira imbere tukatuma bagatuma batsa barahasora nkuko basorera mu kigo kuko beshi no bantu aho nikora ni beshi batunzwe no kugisenyi.
Kukiyaga gweruho biboneka ko iryo tegeko ryubahirijwe. Daniel Macumi umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Kirundo ati vyatwaye uburyo bwinshi.
Iki kiyaga kwera kugira ngo koko gikingirwe nk'uko vyatwaye uburyo bwinshi cyane. Imigambi niyo yose irakenerwa ko abantu bayifata mu mugongo barabahemereje rero gushikaho bagaragereza bagahe bazo metero 50 ariko rero inyuma yaho haci haba kubafasha gushaho ingingo mperekeza zituma bagira kandi kunguko inyuma yaho bahebeye izo metero 50.
Ako kunguko abanyagihugu baharonkeye nuko abahora barima mu metero 50 bahawe amapompo aduza amazi bigatuma bashobora kurimira haruguru yazo. Barigijwe kandi n'ubworozi bw'inzuki nkuko vyemezwa n'umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Kirundo. Yamara bose ntibishimira uko bafashijwe
kugwera hajya kunkanda kanda yugure noho bama barima bakarima mu bwayisi bakarima n'ibijumbu muri ivyo bikashobora kudufasha muri cyagiye kizuba ryatse kabisa hamwe n'umuntu no kugira ngo asohoke biba ikindi kibazo mugabo ashitse ku rufunzo akaronka rasiyo n'abana bakarema ubu rero barimo baradukuyemo ibi vy'amashiri hamwe tubona ni nk'ibintu tubona yuko bakoze mugabo ntabwo bishemeye cyane kubera yuko muco giye kugira ngo bakore bafashe nk'umuntu afite tero nka 200 z'umwonga mu bukika gucya ni kuvuga ngo amafaranga bamuha twabo dufaranga duherera no mu rugendo gusa.
Umuhanuzi mukuru wa Buramatari w'intara ya Kirundo arasigura ico iyo myidogo ivako.
Imyidogo razi umuntu akukuye ku gatongo imyidogo ntiyobura ariko ivyiza biri nyuma kurabona iki kiyaga ubugisigaye kimbuka neza amafi ayo rero azoshobora gufasha aba bantu kuronka udufaranga eka nabo nyene bafungure neza bakoresheje iyo mwimbo bakura muri iki kiyaga gweru.
Daniel Macumi avuga ko hari imigambi itanguye gushigikira ibikorwa byo gukingira ibindi biyaga. Hagataho uwo mutware avuga ko abanyagihugu batarashikirwa n'ingingo mperekeza bakibandanya gusatira ibiyaga. Macumi amenyesha ko abafashwe bahanwa mu ntumbero yo kubahiriza itegeko risanzwe rihari. Mukirundo muburaruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze Ijwi rya Amerika.
Igisata c'impunzi ubu naho tubabwira ivy'ubutungane sentare nkuru ya gisirikare muri Uvira muri Congo yaraciriye kuno wa gatandatu umunyororo wo guherayo hamwe mu mpunzi z'abarundi bagirizwa gukorana n'imigwi igwana inkuru irambuye na Vedaste Ngabakoreje rya Amerika muri Congo.
Muri izi mpunzi z'abarundi ko ari zitatu zari zimaze igihe cy'amezi agera ku 9 zifungiwe muri gereza nkuru y'Ibuvira, zifungiwe icyaha cyo gukorana n'umutwe w'abagizi ba nabi bagize uruhare mu rupfu rw'umusirikare wa leta ya Congo warasiwe mu nkambi yo mu Rusenda muri village ya 26 mu ijoro ryo ku itariki y'8 y'ukwezi kwa kabiri 2017. Impunzi imwe muri izi zitatu zaburanishwaga kaba ariyo urukiko rwagize umwere nyuma y'iminsi itatu uru rukiko rukuru rwa gisirikare rwo mu mujyi wa Uvira rwari rumaze ruburanisha izi mpunzi zo mu nkambi yo mu Rusenda. Iranzi Olivier wari umusemuzi mu manza z'izi mpunzi z'abarundi aragaruka ku mikirize y'izi manza muri aya magambo.
Harashoboye kuza impunzi ishika kuri zine, muri izo mpunzi zine bakabashoboye kuburanisha impunzi zitatu. Mu mpunzi zitatu hashoboye kurokoka umwe yarasanzwe yari yadumwe ku rutoki n'uwo bita Bamporaho Mpagaze Jonathan. Mwabari wa mwandise ko Bampora Hompale ya uburaji ya 17 hanyuma acavuga yuko itwa nyukuri Samuel ko ari we barafashanije mu bugizi bwa nayo bwo gushora bwabaye ku itariki ya 8 ruhuma 2017 byavuyeho mbere haba n'umusoda wa Kongo yarafise ipete rya yari Serja ari arahasiga ubuzima hama ujyo natavuga yuko bari kumwe na Samuel mugabo babigenduye basanga ibyo Jonathan yavuze byari bihimbano kuko ibyo byose yavuze nta kurya rifise ndetse we yinakiriye n'urubanza Samuel ambwira yuko atanamuzi wa irungambera mubonye aho nyene aho sentare umushikiza manza yari yasabiye Samuel ko ateza kure kuko atakinze gusabwa ariyo ngingo havushirwa mu ngiro na sentare mpanabyaha ya gisirikare. Muri abo bandi Bamporaho Mpagaze Jonathan yavuye umunyoro wo guherayo n'amande y'imiliyoni y'ibihumbi 10 by'idolari hanyuma uyo bita Nzobona Nkira Asumani alias Chick Norris amwe bya 2004 nawe yari yafashwe muri iyo migwi y'abantu bagizwe ibyaha mugabo we havuye afatigwa ibihano byo gufunga imyaka 5 bivanye nuko uwamuvuze ko atashoboye kuboneka iyo yaratorotse cyane yasibye kuhita butungane batazi cyatumye asiba bacamucira umunyoro w'imyaka 5 ti bacabane misita bose uko bagiye baracirirwa imanza bagiye bahabwa misita ni 5 here ku munsi wa mbere kugira ngo bashobe kunguruza mugabazo wanawe ko bacira imanza nawe bashobe kudushira imanza zabo muri sentare y'ungururizo y'ibukavu mugabo bakazenda kwandikira kwanze sentare mpanabyaha ikora mu karere ka Uvira.
Niyo Nkuru Samuel wagizwe umwere yirinze kugira icyo atangariza itangazamakuru kubera yuko yavugaga kwa kirushe. Emmanuel Ntirampeba userugira impunzi z'abarundi mu nkambi yo mu Rusenda asanga iyi gahunda rukiko rwa gisirikare rwafashe yo kuza kuburanishiriza impunzi aho zakoreye amakosa ari nziza kuko bizafasha izindi mpunzi kwirinda kugwa mu byaha kandi no kwereka impunzi ko zitare hejuru y'amategeko ya Congo. Iyi gahunda yo kuburanishiriza izi impunzi mu nkambi yo mu Rusenda ikaba yaratewe inkunga n'ishyirahamwe rya Union Chrétienne pour le Progrès et le Développement des Droits de l'Homme. Vedaste Ngabo ku bw'ijwi rya Amerika ibuvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
Ijwi rya Amerika turiko dusa nk'abasozera kino kiganiro cacu tuno munsi usivye ko intambara zitandukanye zagiye ziraca mu karere k'ibiyaga binini zangaje abatari bake hari n'abandi zasigiye ubumuga. Ijwi rya Amerika rero ryarashatse kumenya bamwe muri abo muri izo mpunzi zifise ubumuga uko zibayeho gutyo umunyamakuru wacu Claude Munyamagana araturabira uwitwa Frederic Ndabaniye ingene amerewe. Reka tukurikire ino nkuru.
Frederic Ndabaniye ni umusore w'imyaka 34 y'amavuko, 19 muri ayimaze nta biganza agira. Ubumuga afite buturukana mu 1998 mu ntambara y'abacengezi. Avuga ko abacengezi bamutegetse kubafasha kwica abantu yari hamwe nabo mu modoka arabyanga, barabica ubundi bamutema ibiganza byombi. Byacikiye nko mu cyakabiri uvuye kudutengaho ikiganza gitere yugana ku nkokora. Ndabaramiye avuga ko yabayeho mu buribwe n'ububabare bukabije igihe kitari gito, ariko mu 2003 abagira neza bamujyana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aravurwa arakira, ndetse anahigira amasomo atandukanye ari nayo yamufashije gukomeza akagera aho ageze ubu. Twamusanze hamwe naho akorera ni mu mujyi wa Gisenyi maze atubwira byinshi ku buzima bwe.
Uyu ufite ubushake bushoboze buraza nagerageje kuwikuramo kuba mugaye kuko unasanze ari ibikangisho kuko abantu benshi iyo babonye umuntu amugaya afite ubumuga bahita bamubara nk'umuntu ubwo wavuye muri society. Ariko ngiye nagiye mbona byose bishoboka, kwiga bishoboka, gukora ibindi yindi mirimo ishoboka, mpitamo kuba nashobora kwigisha abagenzi banjye cyane cyane mu kubafasha ibyo bashobora kuba nabo bagiramo uruhare. Kandi ntiwabibabwira ku munwa gusa, ushyira no mu bikorwa. Mu gihe ubahingero ukabwira uti wagombye kuba wakora iki bitewe n'ubumuga mfite kugira ngo nshobore kuba mwarimu mwiza no kubaha ingero, namanje kwiga igare ndigeraho ndarishobora, mbonye bishobotse nsanga na moto byakunda. Ariko abenshi babibara nko kwiyahura, kuko mu muco w'abantu cyane cyane Africans bumva ko umuntu ufite ubumuga aba yamaze kubura ubushobozi.
Twajyanye kandi kuri kimwe mu mbuga zigishizwaho gutwara ibinyabiziga, yatweretse uburyo atwara igare, moto ndetse n'imodoka. Aha ndabaramiye twicaranye mu modoka maze arayatsa tugenda tuganira twaye
ngatse
ubwo imaze kwaka,
hanyuma imaze kwaka fata hano shyiramo hatwara
kuyobora nta mbogamizi ubigiramo,
nta mbogamizi kwindura cyangwa sise ningutya modoka ikakomeza kagenda.
Ubwo umaze kugera muri vitesi ya kabiri kandi nta kibazo uragira?
Nta kibazo ndagira, nshobora kujya aho nshaka kandi singire umuntu mbongamira.
Biragaragara ko nta mbogamizi ufite mu gutwara moto yo buriya uyitwara gute ko bisaba gufata umuriro umuntu asa nkukurura ayiyerekezaho
ubikora gute? Ni ukuvuga moto nayo ni ibisanzwe ni nk'igare, ariko ibyo byose umuntu abikora kugira ngo ashobore kugira abo yereka ko byose bishoboka hari ubushake n'ubushobozi babo, hari cyane cyane ko twasanze kumugana atari kubura ubushobozi.
Uretse kuba abasha gutwara ibinyabiziga, Ndabaramiye Frederic akora n'indi mirimo itandukanye harimo gushushanya no gutera amarangi. Yandikije ikaramu na mudasobwa nta nkomyi, izi telefone zigezweho nawe arayitunze kandi ayikoresha nk'uko nawe ubigenza ukoresheje intoki. Mu 2005 we na mugenzi we Zakaria Dusingizimana bashinze ikigo cyitwa Ubumwe Community Center giherereye mu karere ka Rubavu. Ni ikigo bavuga ko bashinze bashaka gufasha abafite ubumuga kumva ko hari impano batagomba gupfukirana. Ubu kimaze kwigisha ababarirwa hagati ya 200 na 220 nk'uko Ndabaramiye abivuga, bamwe bibumbiye mu makoperative abandi bakora ku giti cyabo. Gifite kandi abanyeshuri bakaba mu 200 barimo 408 bafite ubumuga butandukanye. Babigisha ibijyanye n'ubudozi, programu za mudasobwa ndetse n'ubundi bukorikori. Umva ubuhamya bwa bamwe mu bari baje kwitegereza ibyo Ndabaramiye utagira ibiganza akora.
Kubona umuntu nk'uri utagira ibiganza atwaye imodoka, atwara igare, akoresha telefone taci, iterambere ryagezeho baramuhamagara akabikora mu mufuka, ibintu byose yabishobora. Urayabera abandi urugero, urabona ameze kuriya ntiyiba, ariko ugasanga umuntu afite amaboko n'amaguru bizima ariyo, kandi uriya ntabwo asabiriza.
Harimo abandi benshi bipfobya ugasanga ajya ku muhanda agasabiriza, kandi hari ibindi byinshi yakora mu bundi buryo nk'uyu nguyu akababera intangarugero.
Frederic Ndabaramiye yatubwiye bimwe mu byamutonze akimara gucika amaboko, ariko ubu ngo yarabyitoje aramenyera.
Icyabaje kugora cyane cyane n'ibijyanye no kwambara no gushobora gufata ikiyiko, gufata ikaramu n'iki, ibyo byose nagiye mbyiga buhoro buhoro. Koga nabyo ntabwo ari ibintu byoroshye, aha gufata isabune, kujya muri dushe, gufata amazi kuyashyira mu ibase, nta wundi muntu uri bubigukorere. Kandi kugira ngo ibyo bigerweho ni ubushake, nk'uko nakomeje kubibabwira, kumva ko nta wundi muntu uri bunkorere, njye nkagerageza kubyikorera ngera igihe mbigeraho. Kandi ibyo kubigeraho nibyo byatumye n'abandi nshobora kuba nakorana nabo, kuba babona hari ubushobozi koko.
Mu mishinga Frederic Ndabaramiye afitiye ikigo Ubumwe Community Center harimo uwo yise I am able cyangwa ndashoboye, ugamije gufasha abafite ubumuga kwifasha. Watangiranye n'abantu 20 bakora imyitozo ngororamubiri nko gutwara amagare, kubyina n'indi myitozo. Ni umushinga avuga ko ku bufatanye n'ikigo cy'Abanyamerika azagera ku bantu benshi bashoboka, akabafasha kuva mu bwigunge no kurenga imitekerereze y'uko hari ibyo abafite ubumuga badashoboye cyangwa batageraho. Claude Ganza, Munyamagana, mu burengerazuba bw'u Rwanda, ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Arakoze Claude Ganza Munyamagana kuri iyo nkuru ye. Kayakoze na Ndabaramiye Frederic Mumvise Me kudusabirikaniriza ubuzima ngendana nk'umwe yahuye n'intambara akaba yayisizwemo n'ubumuga. Ningaha rero duce dusozere ikiganiro iwanyu mu ntara cuno munsi. Nshuti bakunze mwatwumviriza mwakenuye, ibindi biganiro biri imbere harimo ikiganiro muri Isanga ni saa 10 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda. Igice cya 12 turaza kubashikiriza amakuru avugwa mu Burundi, igice cya 1 n'igice naho nyene turabaha amakuru, ariko tuza kwibanda kuyavuga ku isi na cyane cyane muri Afrika. Diane Nahazwe na Innocent Kimenyi mari kumwe muri no mwanya tuyifurize kuranirwa mubanyi no muvyanyu mugira indwi nziza.